Inyuma yuko Petero amenye Yesu ko ari we mukiza yasezeranywe, Yesu ahejeje gusenga, umwe mu bigishwa biwe aramubaza ati, "Mwigisha, twigishe gusenga." Yesu arababwira ati, "Iyo musenga, musenge muti, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru, uduhe ibyo kurya bidukwiriye uyu munsi, duharire ibicumuro byacu nk'uko natwe duharira ababitugirira, ntudutererane mu bitwasha nabi, ariko dukize wa mubi." Yesu arababaza ati, "Ninde muri mwebwe yogenderwa n'incuti mu gicugu, akabura icayiza Imana, yogenda kuri mugenzi we, akamubwira ati, mugenzi, ngurana udutsima dutanu kuko ngendewe n'incuti. Nawe akamwishura ati, namaze kuryama twe n'umuryango." Ako kubwo kumwinginga kwa cane, yovyuka akamuha. "Ndababwira ukuri, musabe muzohabwa, murondere muzoronka, mudodore muzokugururirwa. Kuko usaba ahabwa, urondera aronka, udodora yugururirwa. Ninde muri mwebwe umwana wiwe yomusaba umutsima akamuha ibuye? Canke yomusaba ifi akamuha inzoka? Canke yomusaba irigi akamuha skorpiyo? Mbeko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi? Mbese uwo mu ijuru ntazorushiriza guha mpemu w'Imana abamumusavye?"